iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ikiganiro muri Isanga. Mwumva imisi yose saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ku munsi wa kabiri tuganira ku bijanye n'ubuzima bwa misi yose cyangwa iterambere. Leta y'u Burundi maze igihe kitari gito ihamagarira Abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye cyane cyane ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini gutahuka. Ni nyuma y'intureka za politiki zahereye mu 2015. Hari abatanguye kwitabira ko kamo muri iki gihe batari bake bakaba bariko bariyandikisha ku rutonde rw'abifuza gufashwa gutaha. Mbere Leta y'u Burundi yiteguriye kubakira ite? Nivyo tugiye kuganira n'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu mu kiganiro muri Isanga. Kaze mwese.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Leta y'u Burundi imaze igihe kitari gito ihamagarira Abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye, cyane cyane ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini gutahuka. Nkuko mubizi ni nyuma y'intureka za politiki zahereye mu mwaka w'2015. Hari abatanguye kwitabira ko kamo muri iki gihe abatari bake bakaba bariko bariyandikisha ku rutonde rw'abifuza gufashwa gutaha. Abatari bake bavuga ko bariko babiterwa na cane cane n'ubuzima bubi bw'inzara babayemwe muri ivyo bihugu. Igitigiri kinini gishika ku mpunzi 15,000 birenga kimaze kwiyandikisha gutaha kiva mu ikambi y'induta muri Tanzania, irusenda muri Congo. Muri aka kanya hari urutonde rw'Abarundi bashika ku 100 bifuza gufashwa gutahuka. Ibitigiri by'abifuza gutaha bava mu ikambi ya Nakivale mu Buganda no mu Rwanda imahama ntibyadushoboke kubironka muri aka kanya. Ariko tubanze dutega amatwi inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Clavan, iyo nkuru ku mpunzi z'Abarundi bariko bifuza gutahuka bava muri Tanzania muri aka kanya.
Urutonde rw'impunzi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zifuza gutahuka mu gihugu cy'amavukiro rumanitse mu kigo cy'utwari iyo kambi. Ubwo rutonde ruri ku imiryango 348, harimo imiryango irimo umuntu umwe cyangwa barenga batandatu, gutyo bigatuma abantu bose hamwe bari kuri urwo rutonde barenga 15,000. Uwo mutama ari mu biyandikishije ngo bazotahe.
Ebaga namaze kuyibona akazi nakanje ngakarya harya ku rupapuro. Niyumva nezerewe cyane gusubira mu gihugu cyanjye cy'i Burundi. Mugabo mu guhunga nta uragana n'uwundi, n'ugumuka nta uragana n'uwundi, niba byimvira nabo nyine bazorusanga mu Burundi.
Ubu nawe mugenzi we afite umuryango w'abantu 8, avuga ko inzara ariyo yatumye aja kwiyandikisha ngo asubire muri komine Mabanda, intara ya Makamba, mu bumanuko bw'u Burundi aho yahunze ava.
Inzara ihari yica. Ikindi Abarundi barapatane bazivenya bakabatumagura, abantu bakabatora imirambo bahateye amajosi, abandi babaturiye, abandi bateye umunyonga n'abatari igihumbi ndateka basa mu minsi n'izenda z'inkambi zigaragara. Ndavuye mu Rwanda muri Makamba ngomba ngende basa yani ntibobona ngaha abantu baragwaye ibigumahunda ntibobona barari bizwa abantu bari mu gupfa. Bafishije amazina ya nyuma abandi bazo bafisha ku gatanu.
Naho biruko hari n'abandi bamenyesha ko batarumva ko batekaniwe mu mitima yabo kugira ngo basubire mu gihugu cy'amavukiro.
Jewe ufisha gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera, nahunze umutekano muke hamwe n'intwaro mbi ije rero nkirahera cyo sinahunze ubukene sinahunze inzara nubwo ntahana ku nguvaka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga.
Aba barenga 15 bafashe ingengo yo gusaba gutaha bagwiriyemo impunzi zibaho bita mu mazone kuva muri 9 gushika muri zone ya 21. Ayo mazone nayacikiyemo abarundi bahunze kuva mu mpera z'umwaka uheze w'2016. Abo nkuko bivugwa na bamwe mu barongo y'abandi bagwiriyemo abagumye bahimiriza abandi bagenzi babo gutahuka kuva bagishe ni naho izindi mpunzi zifatira mu kwikeka ko bobo bahunze bari ku wundi mugambi.
Niho rero hacye haboneka abantu batanga inyigisho bagahunga baza gusigura izindi mpunzi zisanzwe ziri no ko mu Burundi basizara amahoro inyigisho zo gutangwa guhunguka baca batangwa kuzitanga. Niho rero hagabunawe imfungurwa bivanye n'abo bantu bahunze baje gutanga inyigisho abanyagihugu bace biyumvamo yuko botaha bivanye n'uko bagiye kwara amahoro kandi ko bakabona ko n'ubuzima bugiye kubagora cyane kubera imfungurwa zisanzwe zitangwa. Mbo icyo no kumenyesha ni uko abantu benshi bicuza gutahara baje guhera mu kwa mbere nk'abantu bahunze guhera ukumbi mu rutangwe 2015 umubwiye gutaha byumva mu gushika kubashitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'2015.
Gushika ubu nta kirangaminsi kiramenyekana caho izo mpunzi zizotahira ingene zizotaha aho zizoshikira canke imfashanyo zizohabwa. Mu ntango z'iyindwi iyo kambi ya Nduta irimo impunzi z'abarundi zirenga 126 yaragendewe n'abaserukira ibiro by'umuhuza mu matatu y'abarundi abaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika hamwe n'abaserukira umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Izo ntumwa zemereye impunzi zose zishaka gutahuka ko zizofashwa mu minsi ya mbere bamaze gushika mu Burundi. Abatarashaka gutaha nabo bemerewe gukingirwa bikwiye banabwirwa ko atawuzo kwigera abirukana ku nguvu kuko ari uburenganzira bwabo. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Twibutsa kandi ko atari ivyo biro vy'umuhuza vyonyine vyagendeye izo mpunzi z'abarundi. Umukuru w'igihugu cyo Burundi Petero Nkurunziza Murantonga yagendeye igihugu cya Tanzania kuri uyu wa kane. President Nkurunziza akaba yahamagariye impunzi z'abarundi zirenga ku 140,000 ziri muri icyo gihugu gutahuka. Abahungutse bavuye mu gihugu cy'Uganda naho nabo nyene baratahungutse mu minsi yahera ku mvo zitandukanye. Dutega amatwi inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze mu ndwi iheze kuri izo mpunzi zavuye mu Buganda.
Abahungutse bavuye mu gihugu cy'Ubugande bavuga ko bafashe iyo ngingo ku mpamvu zibiri. Ubwa mbere bavuga ko bitabiriye akamo k'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ubugira kabiri bagasigura ubuzima bubi bwo mu ikambi.
Haje umushikiranganje mu Bugande ubu dukangurira gutaha ko mu Burundi aramahoro. Turagenda tuyandikisha ngo dutahe tukandikisha mu kwezi kwa kabiri niho yaza tukaza twamatwibutsa baducyure ntibaducyura cyangwa dufata ingingo yo kuvuga ati katwebwe dutahe.
Batugaburira umwe ibiro 12 ku kwezi by'ibigori, bakatugaburira amasahani abiri ibiro 2 by'ibishyimbo n'icyo n'inusu cya sesibe buri kwezi. Hatabonetse rero umwanya wo kwiyaranja ngo umuntu abone uko akora yashobora kubaha ibyo ntibyoshobora kumutunga. Niyo mpamvu rero twafashe umwanya twebwe turagomba kwitahira mu gihugu cyacu.
Gushika mu Burundi ntibyaboroheye nk'uko babivuga.
Gushika byaratugoye cyane rwose, byaratugoye tuva mu nkambi twaraje tugera hariya ku mupaka mu gihe cy'amasama y'igitondo tubambuka turaza tuje tugeze mu Rwanda baratwima inzira pe. Amahirwe rero twagize kubw'Imana, umukuru wa polisi wo mu Bugande yahise aducisha inzira ya mukato turaza bariyo tuzanira mu gitondo dufata imodoka tubona turaje tugeze ino. Ariko twagize ingorane cyane mu mayira,
byasabye ko tumuha amafaranga kugira baducishe inzira yo ku ruhande. Twaremeye dushika tugaragara nta kintu nyine twashikanye ahangaha gusa umuntu w'umugira neza abantu nyine batuzi umuntu yaho twana batuzaniye nk'utugori uduharage gutyo gake gake nyene umuntu akabona rusutwe kujya.
Abahungutse baranasobanuye ijwi rya Amerika uburyo bashitse mu ikambi y'impunzi ya Nakivale.
Jyewe nagiye mu 2015 mu kwezi kwa kane, ndasize hano nteragiye ibishyimbo chanagenda njendi buze kuza gusura umwana wanje abayo nchanumba nguhano muri leta mukwezi wa gatanu nagiye imbere y'igihango basenyuye ingo senderite yasenyuse ndavuka nti Burundi isanzwe ndabize ukuntu ine ntire kashengumayo shangumayo gutyo abake basaba karuka basanga nta ntambara nahunze cyane
nagiye nkusanga umujyango nta ntambara twagiye duhunga tukabona haramahoro ntangorane twararangije amatora
ntangorane zanjanye ko no mutama twagiye nsanga kuko sinari kugoma hajenye
abo barundi bahungutse basaba gufashwa kuko ataco birengeje
nuko tuzo twari dufite twarasamba gurisenyano nawe n'ibyo ubona mutufashikire mu kare uko n'umwo tugaburi bitwo turya nico cyambere dusaba tubonye ibyo turya byaba ari byiza kandi mubonye n'ukuntu mushobora kuba mu dusabura nko tuzu n'ibyo byo byiza kuruta
badufasha none ko atake dufise turya kandi ubona atake twishoboje muse nta tubaga tuzise dusoroma twiduraryama tutabonye icyo turya turaryama none tukogira gute ko tudateze gusubirayo tuzoguma hani twafa dufire mu gihugu cyacu
Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo arabahumuriza
komini ikuri iragerageza kubarondera utuntu yo bafashisha ibicishije mu miryango nyine muri cyaka kigega kintega bizotsa ariko nabo babana nyene baragerageza kubafasha reka sinabo gusa hariho zabugabira abaje bava muri Tanzania abaje bava mu gihugu cy'u Rwanda bose bakirwa muri ubwo buryo bashikira mu muryango iwabo
umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko akibonekeza inzitizi ku barundi benshi bifuza guhunguka
kiracagoranye cyane kubera ko amatwa dusumira mu nkambi iyo bari birabagora kuvayo barakababuza guhunguka natwe rero abashitse hino barabitubwira ko baza bafise ubwoba ngo badafise inkuru zimeze neza mu Burundi ariko turababwira ati none mwabonye ari gute bagaca nababwira abo basizeyo mu nkambi bakoresheje amatelefone kugira ngo nabo bahimirize gutahuka ariko turavyumva ko abashaka gutahuka ari benshi cyane
uwo mutware amenyesha ko imigwi ijejwe igikorwa cyo kwakira abahunguka yashinzwe mu makomine yose agize intara ya Kirundo mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
barakoze bagenzi bacu Jean Bosco Ndarurinze na Pierre Claver niyo nkuru badushikirije izo nkuru muri indwi iheze zerekeye abarundi bariko barifuza gutahuka n'abamaze gutahuka muri iki gihe hariho n'abanywanyi biradijwe rya Amerika bariko baratahuka bava nko muri Tanzania turifuza turize ko tuza kuvugana na bamwe muri bo abagiye baratahuka batarinze kurindira yuko bafashwa bagenda baratahuka bajabuka umupaka batahuka baza mu gihugu cy'u Burundi mbega rero kibazo gihari leta y'u Burundi iriteguriye kwakira abariko bariyandikisha gutaha n'abariko barataha muri iki gihe ko ibitigiri bigenda byongera kubavuga ko bifuza gutahuka kuri iki kibazo rero twatumiye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu batubwire uko ariko baritegura twatumiye mushinga nahe Terence Nahiraja mushinga nahe Nahiraja ndabaramukije kaze neza
ndabaramukije mesha makuru ndabaramukije n'abantu bose ko batwumviriza
yego tuhere ku cyo kibazo nyene ca mbere igitigiri twumva nk'ico twumvise nko muri Tanzania imiryango ibihumbi bitatu no kuvuga abantu bashaka ku bihumbi 15 biyandikishe ko bashaka gutaha ico gitigiri gitahi cyari rimwe muriteguriye kubakira bazokwakirwa bate mwiteguye mute
murakoze cyane nagira mbwire nyakomeshe makuru ariko yatubwiza bose yuko leta yiteguriye kuva kera kwakira bene wacu bahunguka ingingo ya mbere yafashwe kuva bene wacu babitangira guhunga ni kuva ku bahunze vuba mu 2015 aho nyine cyo mukuru yagiye avuga ati yatanze itegeko ati ntihagire itongo ry'umuntu yahunze cyangwa ibintu byiwe byibwa n'abandi bantu cyangwa agira batubigarurira kubera iki kubera ko ingwara zabyo ziba mu Burundi abantu bagahunga bamwe bahengera abandi bahunze abandi bafate matongo abandi mu mazi ariko gituma hari imanza zikomeye cyane zirimo iyo amaguru bita senete bimena ya sema idasanzwe kubera iyo mbo rero byaratworoheye ubu tuvugana murabizi yuko gushyikwa igihe cy'ijana na mirongo itatu na kigarama mu mwaka wa 2016 hari hamaze gutahuka abantu abandi bangana n'ibihumbi 100 n'abantu 25 inagahuzwele kukuza mkwezi kwa mbele uwa kwenye mbili kushika utubunga hamadabu tahuka awarenga ilihundi ijana mbitano na mbitandatu si mchuna mbitano mbitano tukula kwa kia na kina mbitano 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 kwa wali mbitano 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 wajini yedu tahuka uwekwala mbitano kwa mbitano mbitano yedu tahuka na ilihundi zini mbitano Tanzania zida mbitano kumugaragaro hariho imbimini kwinjira yategekanijwe iri muri komine Mabanda zone Gitara mu ntara ya Makamba aho haramaze kubakwa inyubakwa twakiriramo abagishika hanyuma byose bitari nke bakandikwa n'abaraba bagasobanura ko inaharara hanyuma bamaze kwandikwa bakayasubyango mu nifashanyo maze dufa bikanije n'abadufasha ahantu bishanye mu makungu hasi bikora mu Burundi kushyiramo IRC bitanga amadoka ari kuzibajyana iyo batayiwa mu makomine wakachiraja anwa iwawo baki ekirewe imirizu wa maza imirizu wa kufungula kwa viti dunyelero
aigo nabachiri mgo ayo mashira hamwe bifatanyije na leta mu gufasha abo banyagihugu nkuko mwari mwabivuze abo banyagihugu bafise amazu yabo n'amatongo yabo bashaka kuzoshikiramo izo mfungurwa bashaka kuzobafashisha bagishika zingana gute muri iki gihe mwitegwe kuzobashikiriza imfungurwa zingana gute
murakoze cyane n'abyo barahumurije numva yuko barenga ijana mu bitatu bazabari mu gihugu kandi bameze neza aha ndaguhaye akariro gusa ku ntara nkeya kuva mu kwezi kwa mbere gushyika iyo hageze kugera mu kwezi kwa gatatu k'umwaka mu rugi haje abantu amagana atatu mirongo itatu na babiri i Makamba ibihumbi mirongo inani na bitatu magana atanu na cumi na babiri Rumonge ibihumbi cumi na bibiri Kirundo abantu mirongo inani na babiri Cibitoke n'abandi benshi rero ingene bigenda hasere iyo atari bajya bizanye hari ibyo bita hoteli zonde ni kuvuga abantu bagira bafatiye spontane ni kuvuga abantu bagira bakasugunje bakaza gutyo nyine aho leta hari n'icyo yimenya mugariza rero tukagerageza kubafasha mu bintu bishobora kuronka ariko nk'abo baba bantu mu tonde haweza hakicara wa mu bita komite tripartite gahari wa neza indi ni yaga bisa cyane kuronka umwe wese baharura ku mwana kuva ku rweya ibyo iharuro tubuye nayo turi kumwe nabo muri hase niho dore tukamenya ibiharuro kanaka nk'ubu ni uguha akarorero ibyo ubundi bisaba muri Tanzania gusa bagomba gutahuka aho nari ari muri Congo nagira ngo benshi yuko ibyo ubundi umuntu yahera twasiga ibyo rugendo hagomba kuza imiryango mirongo itatu mirongo itatu yari nk'abantu barenga ijana mirongo itatu n'umunani hanyuma bamaze kumva yuko bagira bakize neza baduhaye amakuru yuko abandi bakiri basaba kwiyandikisha ngo baze ari benshi basaba yumviriza yuko batahuka kugira ngo baze ari benshi mucyari cyane benshi bacana tuvuga ingene bagira bakije n'uburyo bwategekanijwe ibyo rero biba byanditse kandi bibiri kandi ndetse n'imbere y'uko bava iyo bari hasi rero ariko ku isi ari imwe baravuga na bagahega bakayabwira ubu rero kugira ngo iyi ntero nyamukuru ibyo batekerera bifatwe hamaze kubera inama nyabitatu ubusesha gutwara igiharuro nk'uko twatubwiye kubyerekeye muri Congo yari inama y'abantu bakeya nimwe mu bintu ntagitangaza neza ariko icyo intego yuko bakiriya fasha yategekanijwe niyo kuzana iwabo yategekanijwe gusa mu gihe aho yose yategekanijwe reka be nk'abo inzabo ziba zanonekaye reka yiteguye kugira ngo ishobore kuyagurira amabati n'ibindi kugira ngo bashobore kubaka.
Ego hari ikibazo c'abariko bariyumvira muri iki gihe ati ni kuki impunzi ziko zirataha ku bwinshi ni kuki muri aka kanya ari abariko bariyandikisha nkuko mwavyumvise mu nkuru ya mugenzi wacu muri Tanzania Pierre Claver niyo nkuru zimwe mu mpunzi ziridoga ko mwarungitse leta y'u Burundi yarungitse abantu mu makambi gutanga inyigisho zo guhimiriza abandi gutaha ivyo mwo bivuga ko iki harabo mu bamwe ararungitse guhamagarira abandi gutahuka kumbure no kunguvu
murakoze cyane ibyo ni imvugo z'abantu kumbure bari basanga bafite umutima wahabigarabigisaba n'igihugu ngo bagume bahunga berekane ko hatari amahoro ibyo bina bya bindi bongereza ibiharuro babesha by'impunzi kandi atari byo ngira ngo twasize ngo abandi ryame kandi ukagira ngo tukumbure ngira ngo ni ububeshi mwarumukiye nk'icyubahiro perezida wa Tanzania amagufi ngo ndamushimire birabigarutse ko ibyo bita defrema de chif ni ukuvuga bakafata hariya muri by'amashanyarazi zabo bakoranye kuri ibintu by'akazi kubera ngo ibiharuro baromfasha nyinshi miliyoni y'akazi bakabigira ngo bitari byose ahantu umuntu umwe afite uwo bita na token bw'imiryango abantu batandatu ibihumbi inani cumi icumi ugasanga umuntu arimo nk'abantu mirongo itanu ibyo turabikora bikora ko twarabaye impunzi kandi twarabibona hanyuma rero ibyo nagira ngo ari igituma abantu benshi bari kubasaba gutaha kumwe biyandikisha ibimenyetso biragaragara kandi ni byiza bari kubarigisha byumvikane rero benshi urabona yuko ibijyanye n'ibihugu by'abarundi abantu benshi mu guhunga bahunganye ubwoba bagiranye politiki y'abibanze hanyuma iyo batuye bajyana barahabonye hanyuma isi yose yaravuga ikinyabona nyabona barimo bicaye muganiro leta ifatiye iya mbere ishyiraho mu gihugu irumviza abarundi baraha n'abari mu bihano bari hanze batari yacu icegeranyo carabaye kugira ngo ibintu bigende neza hariyo n'ibiganiro ngaho muri Tanzania byatanze intambwe ikomeye ariko n'ibiri ku musozi rero biri kugenda neza hariyo ikibazo cy'umutekano bavuga ari kinini muraze kwirinda iby'umutekano ya ONU iyo niyo iherutse kwemeza yuko mu Burundi ari igihugu kirimo umutekano n'amahoro icyo ni ikintu gikomeye cyane icyo gisoma yabahasi cyangwa abandi bantu batubwira urwitwazo kuko kubera abarundi imigongo bagomba gutaha burya ishyirahamwe ry'abarundi rimaze kwerekana ikavuga yuko by'ukuri ubundi hari amahoro none ubundi asigaye kuyabona yubarinde ubundi urwitwazo abarundi rero ndabakegeje cyane kandi ndabakeje mpamagarira n'abandi bagiye kuko ubuzima bw'ubuntu burabishe nk'uko bariko bariye n'amagorwa nta nabwo ntibyo yari umunezero ari ihumbi kuko
kuri icyo nyine mushinga ntahe hariho umunyagihugu mwikambi impunzi muri Tanzania muri jya nkuru nyene yavuze ati kuri we icyo yahunze ntikiravaho arasigura yuko yofuma asubira inyuma ari keziga hari n'abavuga muri iyo kambi nyine yuko bidogera kubona imfungurwa zaragabanutse bakanavyo nyine bakanavyegeka kuri leta y'u Burundi bavuga yuko hari uruhara mufise mu kugabanuka kw'imfungurwa baronka byo mu bivuga kw'iki bijanye n'imfungurwa zigenda zigabanuka
ayo ari yaje kwitandara ku isi zawe zigiye muri za Syria ubwiye hirya no hino muri Afrika muri Amerika kandi bavuga kenshi kuri Amerika mu makuru atandukanye bavuga ko abantu barimo bahungu bamererwa nabi nubwo ni leta y'u Burundi imana ihabwa icyubahiro kuko turi mu mahoro ibyo rero bituma zafashije muri ONU bitangwa ibirarengwa kubera ibintu zabaye nyinshi ubuyeho za Pakistani ukagenda hariya muri za Syria ukagenda hariya muri ibindi bihugu bitandukanye ntaraziko ziraba abimukira n'ibindi ubirarengwa ni kuvuga rero ni ngombwa yuko mugihe abantu bari bugihe babaye benshi si abarundi barahimikabira bamwe batagomba gutambuka kandi hariyo n'amahoro cyangwa wunduka bituma bongerezwa ONU yabaye bugihe kugira ngo ishobore kugabanya imfungurwa isihari kandi ibyo bose iyo niyo nkuru ikigihe yabaye kubera intambara yo kugera ku hirya no hino ku isi ariko bitewe n'iwacu bataha hari nagira nko bari naho mu Burundi hagomba hakaba nko mu paradiso nagira kubwiye yuko mu mpunzi atanarimwe kandi abantu bahunze bose bemera gutaha kuko hari amahoro kuko baba bari kumwe bari gutana hari duhendane hariho abantu ba mbere koko bahunze bafite ubwoba kubera amagambo y'abanyepolitiki mu 2015 awuri mu wa mbere hariho abantu bagira kabiri bari barakoze ibibazo igihe nyuma kandi nyine igihugu rwa yindita jewe n'abahagiye kubagendera n'umurongo w'intara ndabantu ngo batahe hariho umugambo wo kuzana naho muri Amerika muri ko muravugira ibya Amerika ibya Burundi abantu bari bamaze kumvira bakajya ibibazo bitanga ama interview hanyuma jama kandi muri Afrika rwa Rwanda cyo ibintu bibiri bitatu yahabwe yuko bakunze ibyo bica cyane na hashe kuko bari bakoze gutaha umugambo urahagarikwa abenshi bapfuye kumva bavuga ati ikandi iriwe bacha bariruka ngo bayingire kwigira muri Amerika abo bari muri ayo makambi hariho n'ikintu cyacu tuzi ziriyo hariho kuvuga amazina ngaha bavuye mu bundi n'ubundi abo Burundi hariho n'abantu baturutse ubuso bamadugira nabi abo usanga bahungira makambi yacitse ku icumu hariho n'umuntu abari ku giti aho yabuga cyane cyane ko dubiri cyane hanyuma agacahunga akavuga ati ndera ndosubirayo aha kugize kuri Oriane itandishaka yuko naho bizogenda gute intera n'interuka hatabaye ibintu byo kugira ngo hatubwire kugira ngo uvugare hariho abantu bari ku kibazo byabo ikibazo n'umutekano mu Burundi mugabo ari nabo abuze abandi gutaha ari nabo bakwiye gufata iya mbere mukoresha ku maradiyo n'ibyo makuru babesha ngo nta mutekano uhari abo rero nagomba yuko abazobaha amatwi bazobadiza nagomba mvuga ko batunzwa bose yuko Burundi yifuza gutahuka tuguhaye kandi mu gihugu cy'u Burundi ikintu cyo mu gihugu kuko nta tongo watwabo aba bose bahunze vuba amatongo yabo n'ubu ni politiki ni kiraya cyungereye inyuma yabo bamwe yaheze yabuye kiyimbura ni kuvuga yuko ni kuri nini yaje kandi mu mahano mutekano ubu niyo yaba mukwenda gukora amahano mutekano n'akarere ka Afurika y'Ubwanko dusaba rero yuko ndetse n'umuhuza mukuru w'iyo museveni yavuga ati n'ibihano bashyize ku Burundi ni narize ko nibeho bigeho maze ko yabigenza yatahukiye hari igihe yarateye akazi na mpamvu umuntu atahuka ashaka ariko ni mu wowe na yuko amahoro yawe ari mu gihugu kandi ari ibikorwa byiwe ariko arabizi niba ategeje n'ibintu cyane
nk'uko mubivuze abantu bazotahuka bashaka cyuko turaganira n'umushinga ntahe Terence ntahiraja mu bushikiranganje b'intwara hagati mu gihugu mu Burundi kuri ku buryo leta y'u Burundi iriko ritegurira gukwakira impunzi z'abarundi tugenda twumva muri imisi ziriko ziriyandikisha gutahuka mu gihugu cy'u Burundi inyuma yaho leta y'u Burundi ihamagariye abatari bake muri Tanzania mu Buganda mu Rwanda no mu bindi bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini gutahuka mu Burundi kuko bavuga yuko igihugu cyabo gitekanye. Kino ni kiganiro gihe ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika reka nabo nyine twugurura amatelefone tubakajyo ku guterera duhere kuri Lionel ratwumva.
Ndabumva.
Miriwe neza.
Miriwe.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Ikibazo ni icyumviro ngari kampere ku kibazo.
Yego.
None ko bahamagariye abantu gutaha ngo umutekano warabonetse. Halo?
Bandanya, turakumva.
Bahamagariye abantu gutaha ngo umutekano warabonetse. Kwata gihe bigeze babwira abarundi ngo bahunge yuko atamutekano hari yo numva umengo boreka umwe wese azico yahunze hama ni umwe wese hari niyumva atekane mu mutima akabona yuko yutaha ico yahunze akabona yuko ataka ikihari azoheza tayi kuko twibaza neza yuko atamuntu umwe agiyoherwa no kwitwa impunzi kandi turazi ko ubuzima abaye umwe atari bwige.
Kuri
noneho
kuri wewe rero uvuze uti muri muca maketi ibo leta y'u Burundi yoreka guhamagarira abanyagihugu gutahuka mu gihugu.
Yego yoreka kubabwira ko umutekano wagarutse yuko ntigeze inababare yuko atawe hari ngo bahunge kuko itigeze bakebura ngo bahunge ko utamutekano hari nireke mwese yirabiye ko hari hamatahe kandi numvirije bajyaye ba mwashoboye kuvugana bashoboye gutaha cyangwa bunyine bifuza gutaha cye numvise benshi mu bagomba gutaha cyangwa batashe bavuga ko bahungutse kubera inzara usanga ariyo bari bagiye bahunga cyangwa abo bandi nabo bakavuga ko ngo bari basi y'imiryango bahunze ikibazo cy'umutekano sa ntawe nigeze numva sinzi ko yaza kwa bataragera gutaha.
Urakoze cyane Lionel. Reka twakire wundi Stanislas duka kwijambo.
Ndimo ndabumva ni karanyu Stanislas Kigali mu Rwanda mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo. Manje kugushimira wowe Oriane nshimira n'abari kubanga bw'ibyuma nshimira n'umutumirwa.
Murakoze.
Nicyo nagira ngo manze nibarize umutumirwa cya mbere. Urabona nk'abarimo biyandikisha bashaka kuba bataha niba bagera mu gihugu cyabo bagasanga nk'amazu yabo wenda ntakiriho bafite uburyo bazabubakira amazu nk'uko nko mu Rwanda iyo baramutse bahungutse abahunze baza bakabubakira cyangwa bagasanga hari imidugudu bakayibaha icyo ni cyo kiragira amanze mbaze bwa mbere. Ikindi cya kabiri nk'abo bari kwiyandikisha nk'amatike azabagezayo nibo baziyishyura cyangwa ni igihugu cyabo kizayishyura nk'abari mu bihugu bya kure. Murakoze cyane turahumva.
Murakoze Stanislas ngaho mu Rwanda. Tubandanye twakire na Elise. Elise uratwumva?
Ego mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ego ndaramukije umutumira Rwanda Terence. Ego kuri cyo kintu nari mfite intererano umva twari tumaze igihe twumva yuko leta yasigaye icyunze ibintu byabo bahunze bavamo nimba ariko bimeze nagomba sabe leta mu bintu bifuza kugufasha izo mpunzi zishitse yuko boshiramo amasuka nabona mu Burundi amasezo kuri uno mwanya tutatanguye irima turiko turarima turimira agatasi rero mu byo bafashishe boshiramo n'amasuka n'imipanga kuko baziba bagarutse gutanga ubuzima bwabo gira bace nabone rifatanya natwe twagumye no batangure kurima ama icya kabiri kwari guterera kumva ari ukuntu maravugishije abari iyo mu kambi y'induta hari umunyagihugu numvise yavuze yuko aba bagomba gutahuka ari nabo bahimiriza abandi kuva bagishika urireke rero leta nayo ntisamare kugenda kwigisha abantu kugira batahe ni ikintu cyiza cyane leta yakoze ahubwo nibandanye mbere binashobotse baze bararungika abategetsi bakomeye kuko nibamara kubigisha hari abandi batumye abo bantu bahunga nabo bari kubarigisha babigisha yuko batotaha rero icyo gikorwa leta nosaba yuko yohimiriza cyane abategetsi bakagenda kubananya bigisha abo bantu batahe kuko nukuri umutekano mu Burundi urakwiye ego zari zonererano ariko harakabazo nagomambaze umutumire nagomba namubaze mbega ko tumba kenshi iyo bavuze impunzi baravuga iziri mu Rwanda iziri Kampala iziri niyo muri Tanzania ko tabo turumva kubijyanye n'impunzi ziri ibubembe hano mu bihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
niho uherereye bwa Elise
ego jewe ndi mu rugombo turahana urubibi
bagera kuri bangahe muri iki gihe ugereranije kugira ngo twumve nabo nyene niba umuntu yogerageza kuvugana nabo akaraba ngene ubuzima bwa bwifasha
ni benshi bagiye ariko twebwe bagiye kubera hariye inzara ngaha harateye inzara uko twebwe imvura ntigezigwa neza ino muntu aracu bitoki rero kubera ibubembe ni mu ntara ya kure ntago ari ino hafi ya CDTV ni kure sinomenya bariyo ariko ndazi ni benshi bariyo
turaza kugerageza nabo nyene kubavugisha twumve uko byifashe ngaho ibubembe urakoze cyane Elise
yego namwe murakoze
kaduha kanya umutumire wacu yishyura ibibazo by'abanywanyi bishwe rya Amerika mushinga ntahe nahiraje duhereye kuri Lionel we kuri we abona yuko mworeka guhamagarira abantu kuta kuko ibyo bahunze barabizi bashobora kuzotahuka bumvise hageze ati yavuze ati hariyo nabashaka kuba baranahunze n'inzara n'ibindi ijambo nigwanye
murakoze cyane ariko abasitani bo mu Rwanda kubera ko ikintu cyane cyishingira ngo sinzi se neza ikibazo by'ubuzima
ikibazo ikibazo cha Stanis
Lionel leta n'umubyeyi nta gihugu na kimwe cyonezerwa abana bacyo bari mu mahanga nk'iyo bari leta kandi bari mu bwenge kuvuga ngo nireke kubabwira ahubwo iyo mvugo siyo na gatoya hanyuma kuvuga ngo bacyo bahunze nyine nimba yarahunze arabishyira umutima wiwe nta muntu bahungura ku nguvu mugabo reka nk'umubyeyi yifuza guhamagarira abana bayo bagatahuka mu gihugu kugira ngo bacyubake ubyifuza wese gutaha agataha atawe umuturu bite atawe umubyeyi gutaha nicyo niyo mwishyura nk'abagabo benshi nyine no kuvuga ko yavuze kandi biratomoye hanyuma nishyuye Elize inzu no kumukengurukira cyane kuko yatanze intererano yavuze ati nimba leta yoba yigisha abantu batahuka ahubwo nibandanye urugamba kuko ikora ikintu cyiza cyane ati kuko hariho abandi babigishije guhu batumye bahunga n'uwabigisha ko batahunguka nibyo ni abanyapolitiki bari bateguye umutego wo gutsembagaza ubutegetsi mu 2015 igihe bya 2015 turisamba mwese narabibonye harimo na 30 muri bo ariko abantu bari gutungana n'ubundi gushyikisaha kandi twizera ko bagenzi bamwe baraciye ubuhanga bari mu ko bamishyira igihano abana bataraboneka banapfuye n'abantu bahunga batenze ayo mu gihugu avuga ijambo ryiza cyane leta nk'uko twabikeneye n'ubu amaboko y'imizi ya leta y'u Burundi aruguruye kandi Burundi yose yifuza gutaha natahuke na cyane cyane ko indi igenda gutaha biravuga ikintu gikomeye cyane ubu turi mu kwezi k'umunani umukwezi k'umwarimwe indi ishobora gutahakira hakaba uburimyi niyo abantu bose bifuza gutaha bajya babarisha kuko amatungo yabo yaracungerewe zoba byiza cyane turiza yuko mu byo bafashe imigambi y'iterambere kuko byose bizahita muri kabiri bishyiramo yari kabiri kabiri iyo kumwe n'abari kuba bifashe nta jisheri n'abandi kandi tukigira ko bizagenda neza turabahaye ikambere kandi nasubiye kumva ikibazo
cy'iyo umunywanyi wacu Stanislas mu Rwanda we yavuze ati amazu yabo yasigaye mu gihugu yaba amazu y'izo mpunzi bariko baratahuka bazamwo hariho abashobora kuba bagaruka bagasanga amazu yabo yasenyaguritse yatanze akarorero ko mu Rwanda babubakira muriteguriye kubakira amazu y'abantu yoba yarasenyaguritse haba ko muri kiriya gihe nyene cy'umutekano muke canke kumvuza arizo zose ahama yangera n'abaza imbyene bigenda wo musigurira kubataha bava mu bindi bihugu ninda barihira uburyo bwo gushika mu gihugu cy'u Burundi
murakoze cyane nk'uko muri kumwe bivuga nagomba mpere najya namuhumurize abarundi leta yubaka ibigafasha se abarundi bikabahunze hari abana barushaka gusanga ari bantu ahunga ikora banashaka abatakazi abatama akazi n'abandi hasanzwe hariho umugani mu kikirangangi yari hagatiye akazi ya muntu bikira bintu bakomira usanga ibigambi yaguririmo nukubudo sana bukasha wa kishowa ni nakuwa mchezaji na njia na katika mchezaji kuhudumu kama wale wadimkuu yeye kwa kila bahuu mimi jamii ni mchezaji asemike kukumaro kukoro samalati ili mikoresho kuya mkijine neza hezi hivyo hewana sani labu kwa shiko yuza mkajine na mkijane nitu ituma yawa antumakao ute kumbure wa kakana tanagia wa kilivo hali hali handu ureta ikora ina wadila neza vita mkifransa sani kibi rijima tamporee nukubuga anu asura kushikana nifataki wanda katoya mkujine kwa shikani wawo ashobora kuba igiye neza yego cyangwa cyakanije yego kwa kuba kuba umuriza no kuri kandi tubaha ikazi kandi kijya mbere n'abya babivuke nuko kenshi bari ko bumenga iyo babonye ibyaro bya 15 kuri yagira yuko kubera amakuru y'indi bwabo bwabonye hizeje guhunga abantu barenga 1000 n'amajyanambi akaba yari gede kwatse yashite umugambi kwatse abantu barenga 1530 nabari bari bizimira 15 bari baje birukanye harabaye umugambo wabakirishwe mu 2015 rero cyamaze kwatsa nabari bantu benshi bo bondetse banasanga amatongo y'abari n'abandi n'abari n'abandi ariko yagerageje gufata ikibazo mu minwe naho bariho imanda zimwe zimwe kuri bamwe bamwe ariko bafungura bakajyana bahari icyo gitumye nabaga guhumba imbagosi iyi kintu ni bigeze rwo bayita ko n'ibifundizo leta yabikoze n'ibi rero ibyo bitegura kandi ibyo bikora kandi turahumuje bene wacu kandi twaba muri Tanzania dusa hari ona hari twategeye hamwe gatumba hateguye ikindi kigo aho ukava muri Kongo bashikiza gushikira hamwe bakajyana iwabo nabo nyine ndabibutse ko no mu Buganda abahungutse kuri mushika nange yagiye yo inkara gato mu gihugu sibaje bakiye mu Rwanda gusa ariho n'abandi baje bakiye bakiye kuri ibigenda n'uko tunaje kwikiranye hari imiryango itase mu Kamenge y'ibitaro mu ntara ya Gitega kubera kamwe yatewe tukashima turashima kandi duhamagara n'abari ko batahuka kandi bamaze gushika ni kuri rero bikagenda mu gihe yari asakubiriye yari ino ari nta nikora aho gushira ku rukundo rw'abandi kugira ngo leta izibafasha bashobore kubaho neza nk'abandi
yego kuri icyo kibazo nyine cerekeye ibyo kubafashisha imfungurwa n'ibindi bashitse mu nywanyi Elise yabajije niba muri ivyo mubafashisha harimo amasuka n'imipanga byo kubafashisha gukora bashitse
ibintu bya mbere ngamweho ni imfungurwa hanyuma ibyerekeye ibikoresho tujya inama n'ishyirahamwe ngo hashitere n'ishyirahamwe n'ibikoresho tuyicara hamwe hanyuma ibyo bintu biba bakeneye kuko ari igihugu uraba ibyo bintu by'igihugu bakeneye bakeneye amasuka reka cyangwa ibintu byagiye kuyabagurira cyangwa ibikoresho mugabo gushyika ubu cyane cyane ibintu byerekeye ibifungurwa ibintu byerekeye uburaro kugira ngo amande bashyike aho waba hanyuma rero mu byerekeye uburiri ndetse n'ibyo kwigiraga n'abo bafashanya kugira ngo bigende neza kiyo akituka ni kintu cy'amafaranga makeya nagenda bakabera nka bagomba gutahuka bava muri Kongo uko twari twari kugenda hafi ibyo byose bagashikiriza umwe cyo kuronka bidusaba kugira gukoresha ashaka dushaka hamwe bya 1600 kuva ku muntu utegura ku mukuru na karenda guhaye ejo y'ifungu kwa ibyo mufasha ikintu kanaka kugira ngo wenyine agire icyo ashaka mugabo ansera kumuhereza isuka y'icyo gikoresha agifise mugabo nibaje bakaguha igikoresho kimwe cyane cyane umuha muri mafaranga n'abaje abantu benshi narabikoze neje wewe ico gihe abantu barahabwa amafaranga kari make agaca mu ishyira mu gitako teke hanyuma akaza baratora make make bagura ibikoresho bipfuza nk'ujya mu muryango umuntu kugira ngo bagure icyakire nyine si wowe ugenda kumutorera ni iki mugabo ibintu by'ibifungo birategekanywa n'ibindi kwageze n'ibindi bikoresho bindi bitamenyereye kubera batabikije icyo kimwe nibo baheze bakamubwira ngo ndakugura ashobora gukoresha
Radio Ijwi rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turaganira n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu mu Burundi ku kibazo c'abarundi bariko baritabira kamo leta y'u Burundi yabateye ku gutahuka mu gihugu twiheza uko leta yiteguriye kubakira nibagera mu gihugu nkuko tugiye turavyumva mu nkuru twabashikirije abatari bake mu nkambi impunzi induta muri Tanzania baroka kwiyandikisha ngo batahuke mu gihugu cy'u Burundi ku bwinshi hariho nabari Lusenda nabo nyene biyandikishije kugira ngo batahe mu gihugu cy'u Burundi turiko turaha kandi na karyo abanyonyi biradijwe rya Amerika bagira ico bavuze ko tubandanye ku murongo twakire Pacifique Pacifique ikibazo cyangwa icyumviye
ikibazo si wanje
duzijwe Pacifique
ikibazo si wanje
uko
leta y'u Burundi aho kubandanya ivuga ngo batahuke batahuka uko banza kurwanya icyatumye bahunga
icyo cyo bari giki Pacifique kugira ngo umushinga nahe ndahiraja kwishira neza na neza ubwira ico ushika ku kucimvira cawe
eko eze ari abahunze umutekano buke ukaba rero nabahunze badashubukene ikibazo cy'inzara nda mu Burundi hazo bakiri inzara rero nabandi benshi bazobandanya bahunze cyo gituma ikibazo cy'ubukene nacyo nyine cyo bamwitore ku mutsi mbere gutora ikibazo cy'impunzi cyahuka mu Burundi.
Mwakoze cyane Pacifique. Reka twakire na Ferdinand. Ferdinand, uratwumva?
Allô?
Oui, Ferdinand.
Oui.
Kibazo cyane cyumvira.
Banje kuramutse mutuze. Kibazo cyanjye ambere nagira ndagira nsumire ko bavuze ngo bahunze ntibatahe. Kibazo kuko amahoro ni umutima w'umuntu. Mune yumva ko icyo yahunze kiba cyarahebye. Agira ati mbaze cyarahebye ngo baze. Kuko abantu batumva bapfuye, bafashwe barakarenganya, iyo bahumuriza akagira ijambo babwiye.
Urakoze cyane mushinga nahe ntahiraja ibibazo bya Pacifique na Ferdinand.
Pacifique sinabivuze neza yavuze ngo ibintu ngo kugira ngo bahunguke kinziye
yavuze ko mwogerageza gukemura ibibazo byatumye bahunga akavuga ko bamwe bashaka ko barahunze ubukene yuko ari kimwe mu bibazo mwohagurukira kugira ngo abataha ntibagaruke muri bya bibazo nyine.
Ego hanyuma nyamwe cyabitaho yavuze ati amahoro mu mutima w'umuntu mugabe cyose twashobora kugenda kubera ngo ikibazo kitari kimeze neza.
Nawe nyine yasa n'ubazije ikibazo nk'icya Pacifique yavuga ko ikibazo abo bantu bahunze mwogerageza kubahumuriza kugira ngo bamenye niba cyarahavuye.
Murakoze cyane. Murabizi yuko uvuga ikibazo cy'inzara aha mu kagari ka Kayibushiruko uwo kugeza mu bundi ho bahindira gusumba ibindi bihugu biba ariko arakoresha ibintu cyangwa ubushinwa cyo kuvugira aho hagati mu gihe cyo kwenda igihe yagenda mu buga hari hirya bikomeye by'indara ushimba no mu Burundi aha muri iki gihe cyangwa mu manuko ingene bigeze mu rayi n'ahandi hatari hakeya nibaza yuko ubwo mu bukene bwo mu makambi nta butunzi umuntu ni kandi y'impunzi ariko aronka busumba no kuba mu itongo iwawe ingo ikasi ukarima ugakora imirimo ukiteza imbere nibaza kwica ku bintu bitandukanye. Hari mu cya kabiri abenshi mu guhunga bavuga ngo bahunge ikiringo icyo kiringo bavuga ko bahunga ubutungane bw'abakiribanza mu rwagati barungiribanza n'isenere ya Afurika y'ubuseruko iyacurubanza ndaheza ndatanga umutekano yuko ibyo bintu bavuga yuko by'ibintu nk'uko igihugu amateka atomoye mu kuvuga ko yiteze bisinya amategeko ariko gituma n'isi yose imyemera n'inzego zose n'ibihugu byose bizitwa n'ikimenyetso zatwe n'abanyagihugu none maze gitahuje n'ahantu hasa amategeko kandi yitwaye icyo kintu uri kurahunga igiti kiyo ni yabaye k'umutekano ubatare wahunze wahunze imbere naga nk'uko awe yariho igira inzara kuko kwirya n'icyo yindiye ko baguha intete n'ibindi bintu bitoroshye kandi wanyu hari amahoro n'ibaraje icyo gituma rero navuga ni hanyuma aho kuko yari gukora imitima w'umuntu izimba yitahura cyane rwose nk'ubu twavuze ku iti nta muntu yateye ubundi igiye gufata ku nguvu ngo atahe mugabo uwifuza kuza ku gihugu abikunda no kuba hari ibitondo by'iwe kandi atuma agafite afite n'uburenganzira nk'uko icyo ushaka cyose n'imyere y'igihugu tumara muri gutaha kuko atakiri icyo nizere umwana w'umuntu agasoma icyo akoze kuma bikomeye n'ahaga cyane n'umuntu.
Urakoze cyane. Reka twakire Adelin. Adelin, duga ku ijambo kibazo cyangwa cyumvira mu masegonda make.
Ego murakoze cyane. Jewe ni nk'icyumviro umutumire mwadutumiriye ego ariko asaba ko abahunze bushobora guhunguka. Ego turabibona ko umenga agahengwe kariko karaboneka ariko rero kaboneka kuri twebwe tubona ko umenga nta kiturondera burya rero wahunze kugira ahunguke aramanza karaba icatumye ahunga rega bigeze he kucatumye ahunga rero nico gituma ego broma ndiko ndaraba intambwe turayiteye nuvuga ntituze ririko riraboneka ariko rero uwahunze afise icatumye ahunga nikizotuma ahunguka.
Ariko yaravuze yuko
nabema ituze rirahari kuza mu gihugu cyabo cy'amavukiro nanje no bibatumirira. Murakoze cyane gose.
Urakoze Adela. Katubandanye twakire na Abasi. Abasi uratwumva?
Ego amahoro cyane.
Amahoro neza.
Je kawada ni nkimpere ano notera abahunze canke leta y'iwacu. Kimwe bigamano tera impunzi zahunze barabivuye mataka ko amahoro turi nayo ngatwe se turi mu gihe cy'u Burundi. Kuko guhunga hari n'uwo yahunze atahunze ntambara yahunze aho nk'abo tubana ngaha mu rugi bahunze indi by'iwabo ubona bagiye kubwa inzara kuko intambara nta ntambara ingaha mu gihugu cy'u Burundi barabivuye mataka mu gihugu cyabo. Uko kuguma uri mu gihugu atari iwanyu ugasanga umuntu atunzwe no gusega gusabiriza nabyo nyine si agateka nta gateka gahaha umuntu kabisa barazire mabatahuke hanyuma ikindi nacyo leta nayo n'umubyeyi wa twese ndibaza ibyo waba bemereye cyangwa bemereye ko wafashamo ushaka kubibafashamo kuko leta yacu turayizeye ntibayaga amasigara cyicaro brema icyo notera abo bahunze barabe brema ko numvise n'ubuzima babayemo si bwiza brema mu nkambi usanga bameze nabi bamerewe cyane rwose ingwara inzara ko bafungura bigize kuko naho buhunguka ushaka kungwa ko bashyira mu bukene mu bwo bukene na mezi make kuko bukene bukugwaho no gukora brema leta nayo ndibaza bafasha bakabafasha ibyo baba bakeneye amara amasuka cyangwa utuntu twankenerwa aho no waba usanga baba amazu yabo baba yarasamburiwe cyangwa bakasiga bayagurishije kinacyo leta nayo umubyeyi wa twese ora ukuntu babatunganiriza aho waba baraziguze ko abantu usanga baraguze ibintu by'abantu bahunze bakaragema leta ikabatunganiriza ndibaza leta iratunganiriza umunyagi uwo ari we wese urabe bagahunguka brema ko nta ntambara iri mu gihugu cyacu cy'u Burundi twese turi ngaha mu Burundi.
Wowe uraramahega Abasi uherereye he?
Je ntuhereye ngaha mu Ruhigi ni Professor Ruhigi kuri Santre.
Muratekanye?
Yego turatekanye brema na mahoro yose ndibaza ni mu ntara nyinshi zitandukanye tuvuga abantu ku matelefoni tuba tutabagenzi mbwa ntabwo turumva ngo habaye intambara ngo ariko habaye imirwano aho uzawumva abasuma bobi abazi nta gihugu na kimwe kitagira abasuma abasumaho uzawumva ngo abasuma ngo bateye ngo bagiye kwiba ahantu bamenye inzu ubundi abantu n'abasuma bibasa intambara
birumvikana
igihugu cy'ubucuruzi cy'ubundi brema kirimo amahoro.
Urakoze cyane Abasi, reka duha akanya n'abandi. Abasi urakoze cyane. Reka duha akanya Melkiad, ikibazo cyangwa icyumviro. Alo, Melkiad?
Nashaka bari kuntererana ubwa mbere. Araba niko numviriza ajya muri ya mbere mwatanguriye ko yarya mu bihe bihumbi cumi na bitanu n'itandatu nabyo kuza gutahuka. Nagira nsabe ubwobwo ubushikiranganji bwatumiwe kugira ahubwo urabibwire ubyihutishe rwose kurya saba yuko ubushika mu bundi hakiri kare. Turabujya n'abandi butura kw'akarorero. Ubu turavuga n'inkoko ku mugore yo ziriko zirataha zavuye mu nzu imwe zitahiye rimwe hari gitangura gutaha zikagira zisoba ziri zikizwa ubwana hayo zatungira dore asobanura yuko bashobora kuyihutisha hakiri kare kugira tusabe yuko izo nyungu ni zihita zitarapfa akarorero. Hanyuma ikintu nagira amata cyane cyane kuri abahungiye muri ibi bihugu byanyu nyine ngaho impande y'iwacu mbega burya nk'abakozi ba leta urumva hari abafite amakenga ngo barasubize mu buzi ngo n'ibindi ako tuna jani bayi tsumbure abahumure cyangwa tandi umuco yabavuye mu butumwa n'ibyo kuri barabuvuye mu cyangwa batubitswa naho kazi nagira baze.
Kibazo cyiza Melkiad, urakoze. Katuhakanya mushinga naye ntahiraja Adela na Abasi base n'abatanga ivyumviro ariko muri mu bibazo vya Melkiad harimo icerekeye abo bakozi ba leta vuze bazosubizwa mu buzi bizogenda gute kuri bo bifuza gutahuka.
Murakoze cyane nagomba gushimira abanywanyi b'igihugu cya Amerika bazije gutangira bitangiye. Reka duhere kuri Adela yambaye twahunga abasore yahunga iyo atatu yabikoraga nk'uko haraboneka atari ko nikuraba ko atakikurondera ariko wahunze afite yahunze nibyo hano abahunze kwirirwa bacandiye kuri bamwe navuga bahunga n'abantu ndavuga ni ukuri ubwo bamwe n'abavuga amazina gusa harimo abantu bagiye mu mahera y'abandi ntacyo bururiro harimo abafunga kiwani hari abatuye amahera muri banki agaca agenda agaca yose ngo bari ko ngo baje kuntera harimo abagiye bafite amadeni y'abantu kubera basekurira uwo rero mubwiye gutaha ntariko atiriye umutekano mukavuga ati ngiye ndose ku maso abanaka gute abantu nk'abo benshi barahari ntibari basanga ibyo bidanga mu bintu ibi kandi byarabaye ibi dufite rero abantu hasi kandi ariko baridoga mvuga ati ngiye yankaye ibi ni ingorane aha rero twuvugana kuri muba ikihimbaye nuko ndiko wenshi bakayabye afite niyo tahukiye hanyuma abasi na wati abahunze ni batahe kandi yaravuga yuko hari amahoro yatanze impanuro hanyuma kandi niko cyane nako ndiko kamera ikipe yahamagara abantu batumira ngo batahuke aho bari hose kuko ritiki kuri kubakira n'umubyinzi nikiyo kabako diya leta mbega bigenda gute umukozi wa leta yatahutse nabizi yuko muje kuronsa abantu babunguka harimo impapuro zerekana ko bahunguye iyo tuzafashe mu kwamuga by'ishungwa n'ibindi hariho udafite akangamuntu inyuma akaboneka yuko karonswa hariho kuronsa icyo bita atentative de la reconnaissance la patrima isuku y'ishyirangangi zitwara ziteguye zirahari hanyuma aho bakayironswa iyo rero hageze ibito bisasuma abantu baba barahungutse cyangwa igisobanuro cyangwa kiriya byaheka bigafashwa umukozi wa leta rero yahunze mu kazi ka leta amaze kuza yadehede yandikiye ubushikiranganzi bugejwe agashyira ko nabwo hari urupapuro kugira ngo bamusubize mu kazi abo nabo icyo bagiye mbere bishinze uburyo baba bafashe buhoro buhoro uko bagenda baronka iyanda ni uko umuntu yaba yatakiye gusubize mu kazi mu gihe hamwe yahungutse ariko mubonye kwita repubulika ariko nabivuga ni ukuvuga bamwe batubwira gutunganirwa ubwa mbere gutyo gutyo gusa bifata nka ntama hanyuma bakacyabyiga uko iyanda bigenda biraboneka bagenda batunganirwa kuko birumvikana baba bari basabye nyabiri hamwe cyane cyane ko abagiye bahunze akaba babagiye bijyanye nuko bigiye bikagenda kandi no ku bantu bahungutse kera niko byagiye biragenda.
Radijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turabandanya ku murongo twakira abanywanyi bijwi rya Amerika ku bibazo by'ukuntu leta yiteguriye kwakira impunzi ziriko zirataha muri iki gihe tubandanye twakire Omar. Omar uratwumva?
Yego ndabumva.
Kibazo cyane cyumviye.
Kandi kibaza ko kijyanye no kwemezwa kugira nk'umwuka no kunetera zakira izo ngwe twe dutangira cyane mu gucu Burundi kandi kandi nageze kuba mbaye Tanzania ni kandi impunzi ni kuvuga yuko ni kandi impunzi tukavuga ko ubuzima usanga ari bwiza nta buzima buriyo muri make utubwo ngo ihuje amavukiye rero ko tubizi leta n'ubwira twese aha twese njye nsankorera leta banashaka ndi umwigisha mu Burundi ni kuvuga yuko umutekano aho mperereye mu Nyinga umutekano urahari kandi ukwiye ni kuvuga yuko turahindurwa no kuba turi mu gihugu cy'amavukiro ari nayo mpamvu tutahava tubwira umuntu ngo agume mu buhungiro kuko nta kamaro kariyo kuba mu gihugu hazi hakore igihugu cy'amavukiro tuvuga ko bohunguka hama ibyerekeye ubuzi nabyo ego njyewe nk'umukozi wa leta n'umubyeyi wa tere twese leta yo ubwayo izomenya ingene yongera kubareba integra mu buzi bari basanzwe bakoreramo kuko nk'uko ari umubyeyi wahura twese niyo dukamisha kuko dusanzwe dukorera leta twazi yuko atangwa mu bizohaba nayo ikijyanye no kuvuga ngo umuntu yoguma mu buhungiro kibaza yuko icyo atari icyumviro kiza cyane rwose ahubwo nabona nk'abarundi nkatwe nabo botahatu bakaza twubaka igihugu tuka mu gihugu ko igihugu ni cyacu ntituzoguma tuhunga igihugu rimwe na rimwe usanga bifite imvu zitandukanye ariko twe aho mperereye vraiment ndabona umutekano ari wose
nta ngorane uhereye amaja
jye ndi mu Nyinga mu gisagara cy'i Muyinga hanyuma nahagufi.
Urakoze cyane Omar.
Murakoze cyane nawe.
Reka twakire na Cedric uratwumva?
Ndabumva niba neza mu makuru.
Mahoro neza.
Ndabamutse na nyakubahwa mutumire.
Uhamagaye hehe ga Cedric?
Jyewe namagaye ndi muri Eritrea.
Eritrea. Radijwi rya Amerika murayumviriza muri Eritrea.
Ndabumva gusa iki gihe cyose muri cyo bimwe
kuri internet
hama
biradushimishije cyane
ukunda kuba cyane iyo ndumva ubushyira ngandi na mutamani Florence na Biraja kukunda ne yigeje abadene wacu bamwe bahunge mu bihugu duhanindi abandi bakagenda kure ko mu gihugu cyacu ari amahoro n'umutekano nkabanga nagomba kumubaza akabazo kamwe namubaza ni ko impunzi zigeze guhungama zigahunguka ugasanga zifite mu byabo bagasanga ibintu byabo baragize ikibazo cyangwa barabigize abantu barabigiyemo ndasera izindi ngaruka mbi nagomba kubaza yuko atahanambaye nk'abo baheruka guhunga muri 2015 bahunze ibihuha bari bumvise ko bajya gutanga ibintu byabo ni kimeze nkuko byari cyama igira kandi nagamba kumubaza yuko hariho ibihande bimwe bimwe bashobora kuvuga ngo naho bataha hari ngo abantu bitumanira kuri cyangwa abandi bantu bazava baza barabakora ku itama cyangwa babwira ati nari mwahunze iki nari mwagiye hariya ugasanga biratumye batera kugira icyo bita muvuga nko kugira nk'ubwoba kubera abo basangwa bashobora kuzo bike kati mwe mwari mwagiye hariya nari mwagiye kugira iki cyangwa ibyo mwari mwibajije ntibyakunze ati ubu rero muragarutse mugiye kugisanga nagomba kubaza ko nk'ubushikiranganji hari icyo muriko barategura no kubigisha mu bazi bazaho nk'abasanga cyangwa abazoba batake
urakoze cyane Cedric ngaho muri Eritrea mu bandanye mwumviza radio ijwi rya Amerika urakoze cyane rwose reka duha kanya mushinga nahiraja ibibazo vya Omar na Cedric duga ku ijambo
ego cyane murakoze cyane nteye kuri Omar yatangira no ntacyoze yabajije yavuze ati niko umutekano ati kare ntakaba kuguma mu buhungiro n'ibindi yabaje umuntu asegereza kandi afite igihe cyo cy'amavukiro ndamushimiye cyane Omar kubwo ubutumwa yatanze kare niba yuko yareka yatwumvise amakamba atandukanye bagatiriye nkankama Cedric nawe ati nawe yashimye yakengurutse ngiye tuko tukatanga ibice byiza bimwe bimwe nako turamushimiye cyane kuba arimo yitiye akavuga inzigo tukumva n'akazi k'umuntu nyine wacu ariyo yabahegereye cyane nk'umuntu nawe yatanga ubuzima twongerwa rwose tukaramukanya hanyuma ariko yabaze ibibazo bibiri aravuga ati mbega abahungutse ibintu byabo bimwe bimwe bigenda gutya ntitwumvise yuko abahunze vuba baje ibyo byatwongerewe mbega habaye n'ikibazo bigenda gute ati mbega ni ubu bitewe cya kabiri hariho ibintu by'imbonera kuri zoni bashobora gutera ubwoba abo bantu nishe ikibazo cya mbere nabona nkibitse yuko nk'uko ariko yabivuga abantu bahunguka bari imice ibiri aha nagomba kubereka no kwibuka ariko yafungira ibyo biharuro bajya baraduze babesha muri gahasiri n'ahandi uretse ko bongera ko ibiharuro bitari byo hari n'abafata abantu bahungira atari bwatahuke muri wa mugambi wa mbere bagaca bateranya bagaca babwira abantu ko abantu bahundi mu 2015 ko aratari byo aha nabo kare ko mikambye mu Uganda aho hari abantu bakera n'abubu ugaca usanga ariyo bariko baratanga amakuru kwizangurukana bumenyi bateranya ibyo biharuro bagaca bavuga ngo bihunde abantu bagomba bahunga ibiharuro bigeze mu Uganda ngo bigane ko aratari byo aha rero nagenda muhumurize ku mugwi w'abantu bahunze mu 2015 n'icyubahiro yatanze itegeko nta muntu umwe afise gufata itongo ry'uwaho bitanze ibyo yiwe ubikoze nawe nta n'ubutungane bukeneye ibintu kifata intwaro kuko ni ingingo leta yarafashe ingingo aho nta dugudu mu gihugu irajyamo ingo zirafatwa ku neza yamwe n'izo kandi yatahuka mu gihugu atarahumurije icya kabiri yaciye avuga hanyuma akabaho mu gihugu wundi w'abahunze kera bagasanga harimo ibintu byabo bihari ndetse abitunganije hariho umugwi bita CNCD uvuga komisiyo nasiyonali de kirewotiridi ubundi ukabatunganiriza ukaraba ngene umuhanisha abo bantu n'ingene umwe wese yakira ibyiwe kugira ngo babane mu mahoro iyo ingingo CNCD yafashe barashoboye kuyumvikana bakayemeza bimwe mu ngingo atabyemeye yajya mu ngiro ariko hariho CNCD idasanzwe leta yashinze kugira ngo ntihagire umuntu wundi wizamo ikanonosorwa
tugerageje gusozera mushinga nayo icyo kibazo gihambaye cyane Cedric yavuze cerekeye inyigisho zitangwa kugira ngo abasangwa abasangwa abasigaye bashobore kwakira neza abariko baratahuka murazigira
yavuze izindi ngo zigo zo gutera ubwoba nagira mbanze abantu bose kuri mbabare kwiragira ariko yatwumviza ndabakure mu mutwe igihe ko bafashe izina ryo gwaruka uruhushya rwa muri kubitegetsi bavuga ko bavuga ikindi kintu cy'igikoko ikona irafite abagerere hari abafite ibyuma by'indege n'izina ry'ugwaruka ruri muri uwo mugambi harimo n'abantu bafite imyaka 35 rero si abantu b'igikoko aha rero mugabo aragira mpumurize aba ugwaruka rwose tuvuga ngo imenera kure cyane rwabwo mu migambi yose baba abanyeshuri batari abanyeshuri ubu hatangiye inyigisho zo kwigishwa kwa rwose gukunda igihugu ubu tuvuga n'abashikiranganji bose intara zigaragara basanzwe bakurikirana bariko bakurikirana ibibashimikira rw'inyigo rwaruka bagwigisha n'ushyira niko wateguye agatabo karimo inyigisho zitomoye ireberwa ko z'urufatiro bafatira ko mu kwigisha urwaruka ubu tuvuga amako nyine yose y'igihugu ibikorwa nyizina byatanzwe kugeza 2015 z'ubukwezi aha mu byo bigishwa harimo n'urukundo harimo no kwakira bene wanyu bahungutse n'abandi benshi uri gukunda igihugu uva ko uri muri bukatsi kuva mu buruhuko ibyo niko birakorwa hari kaze mbere yo zinadufasha n'ababoza vuba kubakira no mu kubashikana iwawe
urakoze cyane rwose mushinga nahe Terence ntahiraje mu bushikiranganji b'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi yari karagerageza kudusigurira no kutubwira uko biteguriye kwakira impunzi z'abarundi ziriko ziratahuka muri iki gihe. Ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka muri kino kiganiro muri Sanga Mukunda cyane. Ndashimiye abadufashije no mu buhinga bw'ivyuma. Mbararike mubandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika Radio yanyu.